radio y'indundi culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije ndabayikazi muri no makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira imatera 1800 nizo zizotangwa mu mashure y'indaro uno mwaka mu gihugu cyose muri zo izigera ku 1200 zaratanzwe kuri uyu wa kabiri kubarongoye indero mu ntara n'umushikiranganje w'indero inyuma y'imyaka yababo 8 babwiye ko bazokugwa mu matongo yo hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimuzi ntara ya Bujumbura abanyagihugu baba mu buringanire bwa hektare 160 baridoga ko batagira amazi meza nayo mu ntara ya Ruyigi bamwe mu bavyeyi barereye ku mashure atandukanye barashima ibikorwa by'amakomite arero agateka k'abana ku mitumba kuko bariko baragabanya igitigiri c'abana batoroka amashure bagiye guca amafaranga mu gihugu kibanye ca Tanzania. Matiyo yabona Yesu ni wari mu buhinga bw'ivyuma Kristo yizarera Imana nije ndi konda yabashikiriza mukanya inkuru imwe ukwayo
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabayikaze mwidonido ryano makuru imatera 1800 nizo zizotangwa mu mashure y'indaro ari mu ntara zose z'indero muri no mwaka w'ishure imatera 1200 zikaba arizo zabaye ziratangwa n'umushikiranganje w'inyigisho n'ubushakashatsi kuri buri ntara y'indero mu kurindira kw'izizogugwa zose zishika umushikiranganje François Havyarimana amenyesha kandi ko uno mwaka abanyeshuri biga mu mashure y'indaro biyongeye ko 5000 tukivuga ibijanye n'inyigisho hamwe n'akazi umushikiranganje François Havyarimana abwa ko ikibazo cabigisha bamaze igihe badahembwa kandi bariko barakora kigiye gutorerwa inyishu bitarenze muri inondwi kuko amadosiye yabo ategerezwa gushika mu bushikiranganje by'indero bitarenze ku munsi wa gatanu w'inondwi tumukurikire aranavuga ku bijanye n'itangwa ry'akazi ryimirije kubigisha
turabona yuko ico kibazo kibwirizwa kwihutirwa kugira ngo aba bakozi batunganirizwe bashobore gukora bagononokewe ari nacyo gituma dosiye zose zabo bakozi batarahembwa zoba zikiri mu ntara yuko zoba zashitse mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bitarenze iyi ndwi turimo izo dosiye zizoba zashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu ndwi iza ibisaba amakete atandukanye ava mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi aja mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kwabwiza kuba yashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bitarenze ku munsi wa gatanu ku kibazo kijanye no gutanga akazi kare ikibazo cahora gikorwa imbere yuko umwaka w'ishure utangura ariko no mwaka twabonye yuko abari gukora ico kibazo bari ko bakora rusansoma arico gituma ico kibazo kitatunganijwe ubu rero tubonye yuko twotegura vyihuta ikibazo co gutanga akazi kubigisha ariko twomenyesha yuko harabigisha baza baramaze gushigwa ku kivi dukoreye ku ntonde z'abakoze ikibazo mu mwaka uheze mu bisata bitari byarakozwe mu kibazo mu mwaka uheze ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi suba twashikirije ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi plan de recrutement bitarenze kuri uyu wa gatanu
bamwe mu banyagihugu bakuye matongo afise uburinganire bwa hektare 160 hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu ni kumutumba Gasenyi Nyakabondo komine Mutimuzi ntara ya Bujumbura bavuga ko bahanzwe n'ubukene bw'amazi abo banyagihugu bashikiriza ko niyo bayaronse bagenda ibirometero bitari bike abo batinya kwandura indwara ziturutse ku isuku rike basaba ababijejwe kubaronsa amabombo rusangi vyinshi na Roseline Munezero
kuva mwaka wa 2016 abo banyagihugu babujijwe kugira icyo barangurira muri ubwo buringanire bavuga ko atamazi meza barigera baronswa aba akavuga ko bikora ku nzuzi zibegereye aya nayo akaba atari meza
twe tuvama mu rutsi Gasenyi ayo kunywa nayo kwifashisha tugenda mu rusengo aho mba ndagenda nk'iminota 45
natwe kwera amazi aratugora natwe tuyavoma kure kandi tuyashikana nyene twarushe kandi tuvoma amazi nyene atari meza pana yo mwibombo nyene
aho tuvoma naho tuvoma hantu kure nkaho je mboma ndahagenda nk'isaha hari inige usanga hari abantu benshi cyane
bijanye n'isuku radi ku isuku rijana n'amazi aha atwaratakambye kenshi gashoboka tuti dufashishe basi ko naho hari mu kibanza cha presidence leta yafashe muduha amabombo rusange yo barafasha yego leta yarahafashe mugahara carabene gihugu bahaba
abavuga ko hari umunyagihugu wo muri ako gace afise ishyirahamwe ry'amazi ariko bakaba ataruhusha bafise rwo kuvoma kuri ayo mazi nubwo imiringoti yashikani wa yoba yamenetse umukuru w'umutumba wa Gasenya Kabondo Amos ndacyayisaba nawe yemeza inzongora neza amazi ko zihari ariko akavuga ko yabishikirije hejuru nubwo atacyo barabikora ko
ico kibazo c'imiringoti cangaho nivyo nkuko mumvise abene cyo kubabashikiriza ntibarira buse turafise ikibazo c'ubukene bw'amazi cane cane muri iki gice nyene cyaje gitajana 600 ko nk'abajejwe intwaro turagerageza gutera kamo ishirahamwe rejidezo tugatera kamo ishirahamwe soregea risanzwe ricisha imiringoti ngaha rija gutanga amazi gahahe gatunguru turisaba ko ryo turonsa amabombo rusangi mugabo akesha usanga batabitwemerera ko bama bavuga yuko abene gihugu babaye nga atakintu bashobora kuharangurira nkuko itegeko rifata ngaha ribivuga bakacavuga ati hamwe twozana imitahe tukaza gushama mu rusangi ngaha yo bipfuye
bose basaba guhabwa amazi meza mu kiringo bakiba muri ico kibanza mu kurindira ko bahabwa umuzibukiro bakabona kwimuka
twasaba ko barabahayo amazi kugira ngo babe barifashisha
amabombo rusangi n'imiburi iburi ane turabona yuko turose mu mboro rusangi ane iki kibazo kirashobora gusa n'ico gabanuka ubundi bacha baravoma mu ruzi Gasenyi bakavoma mu ruzi Gikoma
kubw'amakuru ava mu ntwaro aho muri Gasenya Kabondo imijyango ibwirizwa kwimuka iri muri ubwo buringanire bwa hektari 160 iri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3,500 muri imyaka 8 yose irangiye ntabombo ry'amazi riharangwa
Hozerine Munezero urakenuye inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandanya
Radio Indundi Culture
bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Gitega bari dogera abakora urudandazwa rwo kwerekana amaresi hamwe n'umupira w'amaguru bakarisha amafaranga bavuga ko bisamaza ugaruka mu kuja muri ivyo bibanza aho bakoze bituma batera imbere abo bavyeyi basabaje intwaro gukurikirana ibikorerwa ngaho utwara amakartie agize gisagara ca Gitega aterakamo abajeje intwaro mu makartie n'umutekano gukurikirana ibibera muri ivyo bibanza Igitega twakura mugenzi wacu Aniseti Ntango
Bamwe mu bavyeyi bashikiriza ko ivyo bibanza birekaniramwo amareresi hamwe n'inkino z'umupira cyane cyane w'amaguru bikwiragiye mu makartie agize gisagara ca Gitega muri komini ntara ya Gitega bisamaza rumwe mu gwaruka harimo muri iki gihe na bamwe bamwe basiba kuja ku mashure bagatumbera kuraba byosigaye bamwe bita agasobanuye ico naco kikaba yeresi isubiyemo mu rurimi rw'ikirundi mu bibanza bimwe bimwe abanabandi bavuga ko atamwanya bataba bariko berekana amareresi n'inkino z'umupira w'amaguru bamwe bagatangazwa nuko ivyumba biberamwo uko biba vyaga kandi bakabona ko atamuntu asigara hanze yabuze hakwigwa iruhande hari abavuga ko ivyo bibanza hari n'abantu baba bafise ingeso zitabereye bakamara umurango wose muri ivyo bibanza nayo mwijoro bagaheza bagatumbera mu bukozi kibi butandukanye basaba inzego zijejwe gukurikirana ibyo bibanza ku nyungu za bose harimo naberekana izo nkino n'amareresi bavuga ko inzu bakoreramwo nico gikogwa biri mu nzira yo kwiyungunganya hatibagiwe umutekano n'indero ibereye kugwaruka butoyuse narongoye zone gisagara ca Gitega muri komine Gitega menyesha ko ibyo bibanza byerekanirwamwo inkino n'amareresi byategerezwa kugurugwa isaha 9 n'igice z'umuhingamo zikugagwa isaha 4 z'ijoro agatera kamo gutyo abajeje intwaro n'umutekano gukurikirana ibikorerwa muri ibyo bibanza Anise Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Aniseti Ntanguvu rakenuye tuve mu ntara ya Gitega tuje mu ntara ya Ruyigi bamwe mu bavyeyi bafise abana babo ku mashure atandukanye barashimishwa n'ibikorwa vy'amakomite arero gateka k'abana ku mitumba kuko bariko baragabanya igitigica abana batoroka amashure bagiye guca amafaranga mu gihugu kibanye ca Tanzania ni mu gihe bamwe mu bagize ayo makomite bamenyesha ko biboneka ko arabataratahura ku mwana ari munsi y'imyaka 18 abataragira gukoreshwa mu bikorwa bisaba inguvu bashikizwamo mu gihugu ca Tanzania bikaba ngombwa ko bashikiriza intwaro Nayi gaheza ikabarunga ikiyo baje bava mu Ruyigi twakura mugenzi wacu Pantaleo Ntakarutimana
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu bavyeyi barereye ku mashuri atandukanye y'intara ya Ruyigi amakomite yo kumituma muzajeje arimo agateka k'abana ari ku kivi ivyo Cyprien umwe muri abo bavyeyi avyemeza afatiye kukuntu urugero rw'abahe bishure hamwe hamwe rwagabanutse be n'ukuntu abana bavyeyi batera kamo mu gihe abana babo b'abanyeshure bataye amashure bagana i Tanzania bahenzwe na kironkera k'amafaranga baje gucayo kubera hana hana je makuru n'inzego za komine zikajamwo zikaje zisahirizwa nayo makomite y'agateka k'abana bacha batangira mu byambo byose babana bagafatwa maze bagasubizwa ku ishure umwe mu bagize ubwo gwego ku mutumba wa Ruveri Elia Marerero aho ni muri komine Kinyinya anegura ari koko hari bamwe bo kwagirizwa rudana zo kwabana kubera kwigira sinda bibazwa afatira ku byabaye mu nduheze aho umusore akuze Afrika Harusi yagiye atwaye abana batatu b'imyaka 15 12 na 13 agacafatwa ariko agerageza kujabuka mu kinywabi bikaba ngombwa ko ashikiriza intwaro nayo ikaba atakindi yategetse atari gusubira Karusi uyu nyene agasaba abantu bose kwitwararika ibyo kwirinda no kugwanya urudandazo rw'abana bakabareka bakiga aho babashoreye mu byo guhiga amafaranga bakiri bato cyane muri yigi Pantaleon Nakarutimana hadi undi kritiye
Pantaleon Nakarutimana urakenuye ibihugu 10 kuri 15 vyitezwe kuzokwitabira ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga mu gisata cy'abigeme rizobera hano mu Burundi ku nshuro igira kane kuva kuwa 10 munyonyo gushika kuwa 16 munyonyo umwaka nivyo bimaze kwemeza ko bizoza muri iryo higanwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatatu Patrick Arnaud y'umugabo arongoye ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa ku makinga mu Burundi avuga ko kandi hakiri igitigiri gito cy'abigeme bahurumbira urwo rukino akemeza ko bagiye gukora amahimiriza kugira urwo rukino ruhurumbirwe cyo kimwe n'izindi nkino kurikira Patrick Arnaud y'umugabo arongoye ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa ku makinga mu Burundi
turafise imigwi yamaze gukonfirma kwizo haviza tuzotangura kubakira itariki 8 muga ama bamwe mu badufasha muri technique batangura gushika uno munsi abandi batangura gushika ku 8 kugira ikigwa tugitangure nyezina ku itariki 9 aho azoba inama ya bose yukugira tubasigura ingene tusi Christ Femine y'uno mwaka izogenda mu bihugu twe twatumiye byose byari bihugu 15 mugabo imigwi tuzoronka imaze gukonfirma yama ekipe n'imigwi 10 hariho Burkina Faso hariho Kenya hariho Senegal hariho Benin hariho Ethiopie hariho Maroc hariho Sierra Leone hariho RDC Congo hariho Academy yo muri Uganda hariho na Burundi hariho n'indi association yo mu Uganda nyene kubera Uganda buzotanga ama equipe abiri nako ndamenyesha yuko iyo tuko turakora ingora ntizibura mugabo ico twebwe twiyemeje muri federation civile muri ministere nabandi bose dufashanya kugira tworganize igikorwa nuko ibyatugoye muri edition iheze bitagaruka muri edition ikurikira tuza turiga murazi muhini mushashutera amabavu tuza turiga uko tugize ingorane niko tuyikemura
ni nano turangirije no makuru ndabashimire mwese mwari muduteza abiri yakoze kandi Matiyo yabona Yesu yamfashije mu winga bw'ivyuma Kristo Izarelemana yabashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu murakotse